mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mubandanya mwumviriza isamira ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze bacu.
Kuva ku itariki ya 31 cy'ukwezi kw'12 haserigiye twabonye ibiharo birebire cyane by'indwara ya malaria by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye.
Uyu ni muganga Telesphore Nyirandekura akurikiranira hagufi impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Kamanyura avuga ingene izo mpunzi zibayeho amezi abiri nyuma yaho RCR ishami rya ONU ryitaho impunzi rihagarikiye imfashanyo ryahora ribaha. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato muri abihagufi y'amaradiyo yanyu. Turaza kandi kubabwira ivyerekeye impunzi z'abakongomani baharurwa mu gihumbi ziri mu gihugu cy'u Rwanda zo mu ikambi ya Kiziba zazindutse zigandagaje imbere y'ibiro vya RCR zisaba kwimugwa canke zigahabwa ibifungurwa. Muri abahagufi y'amaradiyo yanyu mu ntango za kino kiganiro. Ariko mbanze ndababwire ko igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cemeza ko ejo kuwa mbere cishe abarwanyi b'abaganda 8 bo mu muhari ADF muri bo harimo indongozi z'uyo muhari zitatu inyuma yo gutana mu mitwe bikomeye kwabereye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo kugera inusaha ntarundi ruhande rw'abarwanyi canke rwigenga ruremeza ayo makuru. Ariko ico mu kwibuka nuko abarwanyi ba ADF bagwanira mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kirimo 1995 mu ntumbero kurwanya ubutegetsi bwa Kaguta Yoweri Museveni perezida w'igihugu cy'u Buganda. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump ejo kuwa mbere yongeye kwifatira mu gahanga uwo yasubiriye mu mabanga yo kurongora igihugu kuba yafashe minenegwa ikibazo cy'Uburusiya bwagirizwa guhungabanya amatora yo mu 2016 aha muri Amerika. Majambo yiwe Perezida Trump yagize ati nduguruye twamugimna Obama niwe yatwara igihugu gushika mu gihe cy'amatora yo muri 2016 ni kubera iki none atacigeze akora muri ico kibazo. Nduguruye twamugina Trump yabishikirije akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Ubwo butumwa buta ibidake kuri Obama ni bumwe mu bundi amazi imisi yandika kuri ico kibazo. Perezida Donald Trump gushika ubu ntaremera ko Burusiya bwagize uruhara mu kwivanga mu matora abandanya ata amakosa kuwo yasubiriye amagiriza kuba tacu yakoze kugira ngo abiteshe. Ejo kwa mbere Uburusiya bubicishije ku muvugizi wa perezida wayo bwarahakanye ko ataruhara na ruto yirwigeze rugira mu guhungabanya canke mu kwivanga amatora yo ngaha muri Amerika. Ibyo biriko bivugwa inyuma y'imisi mike mushingwa manza adasanzwe yagirije abarusiya 13 hamwe n'amasosiyete atatu y'abarusiya kuba barajuragije abanyamerika mu bihe byo kwiyamamaza no matora biciye mu buhinga bwo guhanahana amakuru kugira ngo bashire hejuru Trump. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca ku rubuga rwa internet ari website akaburungu radio yacu vewa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Mukanya ni mu gihugu cy'u Rwanda
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze narinda biciye ku masonga mukanya nkitangura mu gatondo ko kuri nuwa kabiri impunzi ziharugwa mu bihumbi zo mu ikambi ya Kiziba zasohotse mu ikambi zerekeza ku cicaro cishira hamwe cishami rya ONU gita impunzi RCR riri Karongi zirifuza gutahanwa canke zikimurirwa mu gihugu ca gatatu aho kwicirwa n'inzara muri iyo kambi umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana yanyarukiye ngaho bari Claude amahoro
Amahoro amahoro byanze.
Ubu vyifashe gute watubwiye ko hari kuva amasaha atari makaraheze vyifashe gute?
Nkuko bivuze byane muri kuva mu gitondo cyo kuri yo kabiri kuva amasaha 10 nimeza mu gitondo impunzi zari zatangiye gusohoka mu nkambi zikoreye ibyazo amatera ibyanirwa n'ibyo kwiyorosa ndetse n'ibyo gutekamo abana n'abakuru ubu ngubu tuvugana bakikije inyubako ikoreramo ibiro bya HCR ikarongi bavuga yuko bashobora kuhava batarahabwa igisubizo ku bibazo bafite birimo yuko bavuga yuko babarambiwe kuba impunzi mu Rwanda bakeneye kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje umutekano ko ugaruka iwabo
hama ivyankirahe kugira ngo bashobore kuronswa utwo dufungurwa nyinda muvanyo ya byose ni ya
amafaranga yo basanzwe bahabwa na HCR ni igihumbi bigera kuri 5700 kugeza ubu ngubu ku mutwe w'umuntu mu gihe cy'ukwezi ariko hejuru y'icyo kibazo cy'inzara hari abagize komite nyobozi tumaze kuganira mu kanya bambwiye yuko uretse ikibazo cy'inzara gishobora kuba kiri no mu zindi nkambi hirya no hino ku isi kubera ngo ibyo kurya byagabanyutse bavuga yuko umutekano wabo mu Rwanda utizewe ku buryo bumva batakifuza kubamo impunzi bakaba bashaka kujyanwa mu gihugu cya gatatu mu gihe bagitegereje ko iwabo haboneka umutekano mu gihe bari mu nzira mu gitondo igisirikare cyabakomye mu nkokora gishaka kubatangira ariko bakomeza kwanga ku buryo hari na bamwe nabonye bakomerekejwe akaguru akaba ari ahangaha na imbere y'ibiro bya HCR bategereje ko bamuvura ngira ngo mukanya bari bari no kubabwira ngo bamujyane ku bitaro baravuga ngo ntabwo babyemera kuko ngo batinya ko bashobora kumugezayo bakamutera ubwoba akaba yafemera amakuru y'uko yafitaye cyangwa se yagize ikindi kibazo kugira ngo basibanganye ibimenyetso kugeza ubu rero barahari baravuga yuko bashobora batashobora kuhava HCR itabahaye igisubizo cyo kubajyana mu kindi gihugu cya gatatu byaba bidashobotse bakajya iwabo nubwo bavuga yuko bazi kwata yaboneka umutekano
bavuga ko bavanga hari uko HCR bahaye iyo nyisha ico HCR irababwira harabaraza kubaraba muri abo muri HCR canke abari muri leta y'u Rwanda bajeje ikibazo c'impunzi
kugeza ubu ngubu uretse wenda abo mu nzego z'umutekano nagiye mbona nabo bari kugenda bitaruye ikivunge ndetse n'abasirikare bagose imisozi iri hakikije ino nyubako nta muyobozi n'umwe urakandagira ahangaha cyangwa se HCR igipangu kirafunze haragaragaramo abapolisi gusa bazengurutse impande zose ariko nta muyobozi n'umwe urashobora gusohoka ngo agire icyo avugana nabo kugeza ubu ngubu ngo natwe turacyategereje ngo turebe ko hari uruhande rw'ubuyobozi haba urwa leta y'u Rwanda cyangwa se HCR bagira icyo batangaza kuri ibi bibazo izi nkunzi zigaragaza
imbere yuko tukurikaga Claude ukabandanya ukurikirana iyo nkuru kanadufatira n'amafoto kugira ngo abakunzi b'ijugi Amerika baze kuraba biciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu twibutse muri make izo mpunzi z'abakongomani ziri ngaho kuva ryari zahashitse gute zihamaze igihe kingana gute
urakoze cyane izi mpunzi ziri hano mu nkambi ya Kiziba ngirango niyo nkambi ya mbere y'abakongomani iri hano mu Rwanda ngirango zihari kuva mu 1996 no kuvuga zihamaze imyaka iri kugera muri 2022 zahunze rero inyinshi zagiye ziva mu ntara za Kivu ya ruguru n'amajyepfo ndetse na no mu bindi bice nka za Katanga bahunga nyine umutekano muke yabahunze muri 1996 birumvikana n'abavuye mbere yaho gatoya icyo bahunze rero bavuga yuko leta ya Kongo itashoboye kubarindira umutekano muri icyo gihe kuko bahigwaga akaba ariyo mpamvu yatumye bahunga bakaba barahangaha kugeza ubu ngubu abari hano barabarirwa nko hagati y'3,000 n'4,000 bavuga yuko abo imbere mu nkambi ari abafite intege nke nk'abarwayi barembye bari mu bitaro abakecuru n'abasaza batabasha kugenda n'amaguru kuko bakoze urugendo rw'amasaha arenga 3 noneho n'ababyeyi bari bafite abana bato birumvikana bavuze ngo nibo babe basigaye abana babo bakagenda hanyuma igisubizo baza kubona bakaza kugifatira hamwe nibyo bagitegereje
urakoze Claude Ganza munyamagana uraguma ngaho gushika uravye uko bizaguhera amaturongera makuru yacu yo hanyuma ku bakunzi b'ijugi Amerika namwe muze kuba kuri Facebook turaza kwashaho amwe mu masanamu y'izo mpunzi z'abakongomani urakoze Claude
urakoze cyane
ikibazo c'impunzi singaho mu Rwanda gusa abari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza na neza Kamanyora bemera imibereho y'umwigemeze biyangenda kumana bemeye guhagarika kuronswa imfungurwa kuko banse ko batiyandikisha nabo riraniga inzara irabarembeje nyuma y'amezi abiri RCR ivuga ko idashobora kubaha ivyo bifungurwa batanditswe nk'impunzi umunyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo aratubandaniriza ino nkuru
Tirandekura Teresa Foro numuganga ukurikiraniza impunzi z'abarundi ziri mu Kamanyola avuga yuko kuva ishiramwe rya Haseri rihagarikiye inkunga y'ibiribwa n'ubuvuzi yarisanzwe igenegwa izi impunzi byatumye umubare w'impunzi zibasigwa n'indwara zitandukanye ahanini zituruka ku mirire mibi kandi dahagije urushaho kugenda wiyongera mu ivuriro ryo muri inkambi
ikibazo cy'amagara y'abantu ngaha mu nkambi ni ikibazo gikomeye cyane kuva ku itariki ya 31 cy'ukwezi kw'12 ba Haseri giye twabonye ibiharo birebire cyane by'indwara ya malaria by'indwara abana bagwaye indwara zo gufungura nabi bariyongereye nabo bari basanzwe bari ku kabuyi kamaze guhagarara bake basubira inyuma kwarabonye kandi izindi ndwara zivuye ku gufungura nabi indwara zijyanye n'ibintu byo gukama amaraso gukama amazi gukama isukari byo bita hypoglycemia bakaza ari benshi umuntu akaza ari umuntu ahagaze neza kubona araryamye wamuhagase iri umukari mu isukari ukabona arabyutse aratashe
none se abafite ikibazo cya kwashibo baba bangana gute
ku biharuro ni nka 42% ugereranije abariyongereye kuko mu ntango twari nko kuri 35-38%
ndayishimiye Alexandre ni impunzi yo mu Kamanyola kwasanza gwaje umugwayi w'igifu mu ivuriro riri muri inkambi atangaza yuko bafite imbogamizi zo kubona amafunguro bagemurira abagwayi babo muri ibi bihe bahagarikiwe inkunga ndetse bakabuzwa no kuzajya bajya gushakira imibereho hanze y'inkambi
sindonka ikindi mugiye ko ntawandi bukure ntasohoka ntawandi bukure nyene ndose nduteya tubaho nyene ntitumufata ku mungwa wa estomaze kake n'ibintu by'amarejime byishye
mu gitondo ibyo mugiye muri babivanye
mu gatondo sinzi umuntu natse amafaranga 200 n'amaguru turengarenga nyene nadutetse nyene natumushiriye ubwo gusa ntaje tudumara kubera ari batari twonyene tatu tuba tumufashije
gusa nubwo abaganga bo muri inkambi ntacyo badakora kugira ngo kurikirane imibereho y'izi impunzi batakambira abagira neza ko bagoboka abana n'abagore batwite ndetse n'abasaza kuko aribo bakunze kwibasirwa n'indwara zituruka ku mirire mibi
ni ikibazo gikomeye cyane kubijyanye no gufungura nabi ahubwo turavuze induru bashobora kutugarukira kwa tugarukireko nko kubana bo bo n'ingorane abana bahora bafasha ababyeyi duhogwa two mu nzira ntagidushoboye ngo ubuzaraheze baraho umwana uramubona yahora ahagaze kubona ko arasinzira gusanga umwana yashushe amuzanye kwa muganga duhiga malaria tukayibura mugaba munsi twafungura kubona umwana arahagurutse arakiza atanguye gukina
François Ndayisenga userukira impunzi z'abarundi avuga kandi ko batewe impungenge n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rikeya mu gihe haseri zaba yahagaritse imfashanyo y'amazi dore ko kimwe cya kabiri cy'amazi yakoreshwa muri iyi nkambi imodokari ya haseri ariyo izijya kuyavoma
ikibazo cy'amazi girakiza n'ingorane nyinshi cyane kuko impera z'uku kwezi baratwugarira amazi abo bahaseri bahora badufasha imfashanyo yose izobihagaze Nuko uvuga rero ko twe tutazoronka ingere tuja kuvoma amazi murazi ko ari bwo buzima ingwara zigira zongerekane babe baritega korera babe baritega macinya hama abantu nibapfa ni babe baritegurira guhamba naye handi bataduhaya amazi ibararirago
mwomenya yuko izi mpunzi ziba Kamanyola zatakaje imfashanyo y'ubuvuzi n'ibifungurwa zari zisanzwe zihabwa na aseri kubera zanze ingingo y'iryo shiramwe ryo kubarugwa yifashishije ikoranabuhanga uburyo izi mpunzi zihamya yuko bunyuranyije n'imyizerere yazo bedase ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Kamanyola ho mu ntara kivuga amajyepfo
Unaoni wa mwanya wa mashengero na madini haraheze igihe mu gihugu cy'u Burundi hari gwirirana ry'abavuga ijambo ry'Imana bemeza ko bavugishwa ndetse abanshi muri bo bitwa abakozi b'Imana umuntu akibaza ati mbega ni kubera iki bagwiriranye muri kino gihe kera atari ko byari bimeze mu kiganiro c'indongozi z'amadini n'amashengero uno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse araca irya nino ico kibazo aratangura twakirira abatumire bari kumwe Bujumbura
Umwigisha Toyi Aloyiz umuhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu turabaramukije
Amaro neza
Umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongoye ishiramwe Rukirisu Live for Christ namwe bwe turabaramukije
turabaramukije amaro neza
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy arongoye ugwego rutunganya ubutumwa bw'abakristo babarayike nubwibutsa mana mu makaminuza y'Ibujumbura muri diocese nkuru ya Bujumbura. Namwe bwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira nkuko tusanzwe tubimenyereye. Mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyize, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ivyo mwebwe mubiha isiguriye?
Isiguro tubiha ni ibintu bya kino gihe bisaba kwibwira cyane rwose, bisaba no kurondera makito akabyitondera, ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha. Cyane cyane icya mbere cyoco ni ngene ibintu bigenda birahinduka mu byumviro by'abantu, nuko abantu babona ibintu, ningene abantu bagenda barahanahana bahanahana amakuru, amakuru agendera arakwiragirana mu bantu. Ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ibyo ukwemera kwiwe bigenda bahinduka kumbere kuziko cyanke muri eklezia. Ugasanga rero hariho abandi bagenda rukundi kubona ibyumviro bihanahana, ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ibyo ukwemera kwawe n'ibyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira. Na cyane cyane ubu buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkera henshi ivyumviro atakironkera kwa patiro nyene gusa, patiro mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo arandi ari hose. Ugasanga rero arashibeye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akoramo ivyumviro, bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ivyumviro vyiwe ni banashaka n'icyumviro cyo kurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogirigisha ibintu yobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero agaheza akabigira. Ikindi nacyo kandi nogira nti rabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana ku rwego hejuru barambaye cyane rwose, barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu. Aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi, ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera. Iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka, aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagende kundi kuntu biraheza no byindi, kandi ugasanga kumure biratumye wa muntu agize gute ha hantu yaronkira ivyumviro atumbereza iyo dini giwa gatigana ndonere dini giwanje cyoza risumbiriza ibyo nsanzwe mu rwose bacha biyonkora bagatangura gwabo. Imvo ni nyinshi, imvo ni nyinshi, imvo ni nyinshi.
Ego reka twumvirize patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe agwiriyemo n'urwaruka. Pati mwebwe ibyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere gurwaruka.
Ego murakoze cyane, jewe cawumva yuko muri kaminuza ugaruka ruba ruko ruisununura mu vyumviro n'abantu rero bafise ingene yabona ibintu batabishimye barabishikiriza canke nkuko ubundi yabivuze bagahindura. Nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura amadini si vyubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
biroroshye
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyo nkora none musingene avuka mugabo ahi Burundi ahi mu gisagara cy'Ubujumbura bumvise ko dufise amadini amajana atandatu cyumva yuko dufise ndagira ngo turatunze mugabo cyumva yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose. Abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara, kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi. Ni ukuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwa ibigwa, abantu benshi baherezwa ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyene. Uzaje usanga rero abantu bafise impengamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu umwe mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi. Abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kuba kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira. Cya kabiri ni ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kuraba amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi abemerera akazi bazabasengera nk'akazi bazabasengera nk'umwana ataronka abataronka kibondo baronke bamenye mwishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanye
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
cyane hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka amaze kugerayo kuko kuvyo kuri ariho ibyo bemererwa bitabavise kuko barabihurirana bigahurirana na Imana kisho cyangwa sanga umuntu numunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa n'ibikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo samasengera ariko aravuka ariko numuvugishwa abita abaprofete muri migi gifaransa Christophe ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe muvuga kwiki nkaba mwebwe mwatanguye ico gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana ni giki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ivyo bikorwa
ndabashibiye cyane gose kuri ico kibazo mumbarije kuko nande nibaze ko nande nashaka kuronka ico mvuga ko bivanye n'ukuntu no banara kuze mwishengero kandi nkabona ihinduka mwishengero bihereye muri jewe naje ubwanje no vuga ni ihinduka cyane cyane rya uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikorera genda muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane gose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toyi Aloyse yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimwo ikintu kiriko kirabikorera kuko kuri ivyo bintu gukuravye muravye nka ukuntu umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura
amakuru
yiwe ni ubu isi irateye imbere cyane gose hari byitwa WhatsApp hari byitwa Facebook hari byitwa nde ugasanga rero umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya gashiraho itandukaniro ugasanga padiri wiwe canke pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona uwundi nawe ivyo nyene ariko arumva hari uwundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wa wundi ari muri etazi ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyene ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza nkuko padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatavyara abashaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera handi hantu kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye ndabyo ngiye ko arakora wa wundi yagiye ko akusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye atamupasa ariko arabikora akaca atanguza igikorwa nawe akaca usanga rero biri muri benshi
mubaruka bisigura yuko mutaba mugikeneye cane abo oye baba ari basanzwe aba makuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
byo navyo mvuze ko ari ku mugabo babandi babarongozi babo ama bakenewe cyane cy'igituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi arumba tamu kubera ko babonye nko kuri izo ama information cyangwa makuru akayakura ku bantu
bari
hijya cha kumbuga ukacusanga rero ashe yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu kacusanga rero n'ivyo bintu biriko biraba mwishengera ubundiho yavaho kalero bigatuma havuka amadini menshi
ego
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ati ivyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
cyo mbona kwizo ari ingaruka zizindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kwa madini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka nambona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza madini bose ntibera kuko no bangiye kwesha ko abantu bazana amadini mashasha bazakubwira ko bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini rya ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika polo protestante canke abamisulima atakwigenga kuriyo baka abajenero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane mugabo
ni kuvuga yuko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buri iyo mugenzi kuko jewe mrekeze katolika nubambesha nuko aliyo ndi kumbure uweza kuniko ndaivugira kwa aliyo ndi mu na munu nume tukia tubuza gusohoka aragenda kani ya shatako garuka aragaruka ya garutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubira ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo byo byose ni mubwigenge nta muntu numwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu naho cyo vuga ngo mbo ngo jewe ngo cenzo bigira uko ndabibonye oya baragutegura umuryango nuko no muhira umuvyeyi arafise ingene narera abana kuko amashengero nanye nategereza gukurikirana no gufasha umuntu uko nyene mu muryango bigenda nuko bo bakorera ku mitima mu miryango nabakorera mu buryo bwinshi
arushatse kuja gutanga ubwo butumwa ukwiwe nyene ashaka kuronka umwidegembya ariko akongera gataha muri ekereziya mukamwaka
twebwe turabarungika ahubwo turabarungika yabo dukundiye bose kuva muri politike mu mashuri ahantu hose urazi kugenda ugasanga umukirisu ahagaze mu izina ry'Imana ariko arashinga intahe yanka igiturire yanka kurenganya abandi yanka kubesha be n'uwo muntu natuvuga ijambo na rimwe ariko arakora ubutumwa twebwe hano duhagarare ko
ego umugisha to ya Loise yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyiza yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yanavuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishyigikiye mugabo nagira ndabisico cy'imbiro nongera ko na jewe
ego
byo gwirira ku mvuto udasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana wanashaka n'umutekano cyangwa umutekano ku mutima nabo nyere kandi ugahungabana kora yuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana ntukomera kora yuko amadini arafise intuzeno ganti uruhare rudasanzwe kuko ibyo abantu yucubakira ko twita amateka twaye ngiyongenderwa ko twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho bako abantu bagati inyigisho rero ikomoka ifitsitso itsitso rishika kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana abe babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi ucuba yuko ayo mateka nugani iyo myifatiyo migenzo iheza igatirigana ko bitera nugani ibibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa mitima yawo kuko baheza bagati none ukuri kuri he kuri hariya bikaba byicane gose hanyuma kandi haye n'igihe usanga muzaba bwa misi yose ingena abantu babayeho ugasanga kumbure aya madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheza gatuma nugira nti atera ibibazo bidasanzwe mitima y'abantu icyo ni cyambe hari kindi kandi umuntu atokwibagira gihambaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi mwa ugasanga ayo madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuza urwamo rwinshi ugasanga rero ariko aravogera n'ubwa bwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamurenge cyangwa urabona onanimwe izo
reka niko biri ga Christophe
basi novuga neza ko ari ko biri mugabo gusaba haribonekezamwo utunenge buri kintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nkubwo nk'iryo kangura riko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamo Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
mwe muvyita ikanguro
ikanguro
kugikino bwiza
yego kuko urabona ko icyo kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu bajeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu ndakwita ikanguro mu bajeune harabonekamo mutunenge bitavanye yuko barongozi bavyo ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitirya ro comportement de l'âme canke inyifato y'umushaho ukuntu meze burya umujeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we cha kajewe na
Nuko rero n'ikiyago tuzobandanya tunoganza rakoze Diane Ndonsi n'abatumire bari kumwe mwakoze namwe bwe nshuti bakunze mariko muratwumva muherereye ijyani no muri abahagufi ya radio yanyu igice saha 10 nkuko bisanzwe n'ikiganiro muri isanga igice saha 12 turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho ni amakuru azo barambuye ariko aravugwa ku isi na cane cane muri Afrika gusa turabibutsa yuko umuntu umwe yakomerekeye aho impunzi zariko z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Rwanda mu ikambi kiziba zazindutse zigandarije imbere y'ibiro vy'ishami rya Onugita Himunzi RCR basaba kwimurirwa mu gihugu ca gatatu canke bagatahukana iwabo kuko ngo inzara igiye kubomora. Diane Nahazwe twari ku minisitiri ya 18 hamwe na Innocent Kimenyi dasize inyuma ingenieur Linas twemitwipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.